VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Nagize mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika muri kumwe natwe muri rino genekerezo rya 17 kwezi kwa mbere kwa 2017 muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane na Hazendongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Icya mbere nuko ubuzima utangura umwana akiremwa mu nda. Kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso. Icyo gituma twebwe gukororinda ni icyaha.
Uyu ni Pasteur Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ryo mu Burundi avuga ku kibazo cyo gukorera imbanyi kitabunwa cyo kimwe n'abajejwe amadini cyo kimwe n'abaharanira iby'agateka kazi na muntu turabigaruka ko handi hato. Hagataho ibiganiro byari biko bihuza impande z'abegwa n'ingane za politike ziri mu Burundi byaraye birangiriye iyarusha bumvikanye ku bibazo umunani. Mutibihe mugume ku maradio yanyu turaza kubaha inkuru ndende. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara ndabanze ndababwire ko muri make higanwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika kane w'2017 ribandanya ku munsi weje igihugu cya Congo catsinze igihugu cya Maroc kimwe ku busa. Umukino wahuza Cote d'Ivoire na Togo nawe uhera ivyo bihugu bifise ubusa ku busa. Ku mugoroba byitezwe ko Uganda iza gutana mu mitwe n'igihugu cya Ghana, Mali nayo igaza guhura n'igihugu cya Egypt. Mugihe hasigaye iminsi ibiri gusango Donald Trump ayiruka gutahukana intsinzi matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze z'Amerika yimikwe, bamwe mu bashinga amateka ba Amerika baramaze kugaragaza ko batazitaba ivyo birori. Gushika ubu abashinga amateka 27 wo mu mugambwe w'abademokarate ni bamaze kumenyekana ko batazokwitaba ivyo birori vyo kuri uno wa gatano. Ivyo bibaye mu gihe umuhango wo kwimika umukuru w'igihugu muri Amerika warusanzwe uziko ari ivyo birori vyerekana ukwiyunga kw'abanyepolitike ba Amerika. Umushinga mateka yakabuye abandi n'umwirabure w'umurepublikane yitwa John Roberts ari mu baharaniye agateka kabirabure afatikanije na Martin Luther King yatangaje ku munsi wa gatanu ko atazokwitaba ivyo birori kuko ngo itogwa rya Donald Trump ryaciye ku biri n'amategeko ya Amerika mu kuvuga ko agiye kuja ku butegetsi kuko yafashijwe n'Uburusiya. Muri make kandi nkuko bimenyerewe buri mwaka buri munsi wa mbere ugira gatatu kwezi kwa mbere y'Abanyamerika baributse iragi basigwe na Martin Luther King. King ni umunyamerika umwirabure yishwe mu mwaka w'1966 aho we guharanira agateka kabirabure. Umunsi wo kumwibuka usanzwe ari umunsi w'akaruhuko muri Amerika aho Abanyamerika bakora ibikorwa byo gufasha abatishoboye baranasukura amabarabara bagasanura amazu yasambutse ndetse bagafungurira abakene n'abatagira aho barara. Mu ijambo yashikirije ejo kwa mbere, Perezida Barack Obama yasavye Abanyamerika kubaho bisunga ibibaranga barwanira agateka kabo kandi bakorera ineza bagenzi babo. Nawe Donald Trump yarabonanye n'umuhungu wa Martin Luther King amwemera ko azo umukuru w'igihugu w'Abanyamerika bose atavangura. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com naho ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
yagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubanze tunyarukire ya Arusha ibiganiro vy'umunsi umwe vyahuje abatavuga rumwe na leta y'u Burundi gusa n'umuhuza vyaraye biheze bumvikanye ku bibazo munani vyo baye inkingi y'ibiganiro nyezina harimwo guhagarika ubwicanyi kibazo c'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu n'ibindi. Hasabwe ko leta y'u Burundi yotanga ikigongwe co habwa abanyepolitike bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo abegwa n'amatati bose bitabe ibiganiro. Umunyamakuru wacu ya Arusha Pierre Claver niyo nkuru yariko arakurikirana ino nkuru ku buryo budasanzwe.
Ikibazo cyatwaye umwanya munini hagati y'umuhuza n'abatavuga rumwe na leta baba bavuye mu Burundi canke abahunze igihugu ni kibazo cerekeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Abavuye hanze nka Frederico bamvuga inyumvira atwara umugabo mwese abanyafredebu ati niwo muzi w'ingorane.
Ikintu ca mandigira gatatu Bujumbura ifata ko ari ikintu gisa n'icaheze, nako tumubwira tuti habe namba nyabuna imandigira gatatu niwo muzi n'iryo pfundo ry'ibibazo uburundi bufise. Ati kuko twebwe ku bwacu tubona ko ari guhakana iryo abantu baba bapfunditse, kandi wari umukuru w'igihugu cya Tanzania ukibuka ingene y'amasezerano yatugoye tukayaronka duhavye umuntu yoza ari wenyene kubera kurondera ubutegetsi ngo ndayafuse kuba ari kurondera akarambaraye ku Barundi. Rero mandigira gatatu ifatiye harya umutekano n'ikibazo tugwiza kushimikira ko twese n'ivyo bangoma ko turondera abantu badufasha kukuribuganisha mu gihe gutubarondere mugabo ntituzoshobora kugira amahoro ngo dutegure amatora ivyo bitavuye mu nzira. Kuko cavuga ati ngo kwitegura amatora y'umwaka 2020 turamubwira tuti ntibikunda. Ayo matora yoshoboka gute hari umutekano muke abantu bakiri mu gahinga ibintu byose bimeze uko abanyepolitiki bari hanze iwa matora tukategura gutu iri mwanya waheze twamariye yuko nini yahirahira akagira agahindura ibwirizwa nshingiro amenye ko ari bazoza ari batamwe gusasa amaraso mu gihugu ndetse kubandanya gusasa amaraso mu gihugu nibyo arimo aragira, ariko akihangana tukaganira nahindura ibwirizwa nshingiro bizodutuma dushobora kuganira mu vyukuri.
Abandi bati ico kibazo c'ikiringo kigira gatatu c'umukuru w'igihugu caraheze. Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL.
Ikibazo ca cibiringo vy'umukuru w'igihugu cararangiye ivyo ntibikirimwo no gutegura amatora yo mu 2020. Ayo nayo imigambwe itari mikira avuga iti amatora nivyo mugabo tuzoyaja mu gute niki cuka ki hagati y'ubutegetsi n'imigambo itavuga rumwe nayo ivyinzwe twicarira tukaraba ukuntu rero ico cuka gituma bamwe bavuga ati twe ndutaha twokwicwa kivaho mugi ibintu vyaturaze bemanda ibintu vyiki ntitubibandanije nditwofa tuvuye muri ibi bintu.
Leonardo Nyangoma atwara umugambo SNDD yahunze Burundi yatumye umuhuza ko yogondoza leta ikemera kwicarana nabegwe n'amatati bose.
Twanamubwiye yuko ingorane nini zibuza yuko ibiganiro bitangura koko ni leta yitoza utunyoni ivuga ngo dushaka kuganira uyu n'uyu niyo ikwega amaguru kandi ikabigira nkana abantu birirwa barapfa abantu birirwa barahunga kandi mu gihugu baririmba ko hari amahoro kugira ngo irambe ishike n'umwaka w'2020 atakiraba itaranyiganyizwa.
Aho bamwe mu bavuye mu Burundi nka Jacques Bigirimana arahafitiye inyishu ko leta yotanga ikigongwe ko bafise imitahe ibakurikirana.
Tubahinduye imvugo natwe Bujumbura cyo tubwira leta tuti leta murabona neza ko abantu bahinduye imvugo naho muvuga yuko bakoze ibyabageze gute murabona neza ko bamaze kwiyamanda bamaze guhindura imvugo turasavye namwe mu avance reka abantu batahe baba bari ni naho zaba bari mu makosa baba barire batahe ko bahinduye namwe hindura nico ni cyo tolerance politique intibagira ntibana kandi la paix n'a pas de prix amahoro ntagira igiciro. Ega bitagenze uko onye ntaco genda neza kuko nibaza yuko amahoro arahambaye cyane kandi ubu kubisikofu kababarukarira mu nyuma mugira mwikomo ejo mwahurira ahantu akagutumbera ati mwenzi Jeffrey muramba barya genda nabo rewe utamubabariye wa na ofisi kandi kano kumubabarira ntaco bikononera ahubwo biraguha inguvu gusumba bituma mbere umuruta gusumba kumugwana nawo nivyo nibaza twoshimikira ko cyane. Amamanda agirwa n'abantu abamanda afutwa n'abantu ivyo vya amamanda politiki imeze neza n'amamanda aravaho n'ibintu bibisanzwe cyane.
Ikindi kibazo cashikije umuhuza n'abamvuga inyumvira n'amakenga kwihonyabwe gukora ishobora kuba
yati bari ati kubwanyu mubona genocide ishoboka mu gihugu cy'u Burundi twamubariye tuti turavye ibimenyetso tukaraba inzankane zirimo zirigishwa nkuru nzankumbure iyo batibanza kwashaka iyo genocide mugabo yavuga ati abahutu ni muzi nyuma yanje ati kuko abatutsi bagira badutwara insinzi wibaza ko ari kuba bisigura iki canke mbega mbona ko abatutsi wacu abiyumvira iki urumva tubatumwa turasambura amasezerano yarusha twari twubatse mu kuzana umwumvikano no kwizerana hagati y'abatutsi n'abatutsi. Rero turamubwira tuti ubu rero ibihari urabona ko wumvise nibivugwa ati bisho nkuru nziza aha muramenya ibyo byose byerekana yuko uravye imyidogo ihari ukaraba amajamba hari ukaraba ngende abantu bitana ibikoko bamujeri ukarumva ko hari nzigo hari habwire nakantu nagatonya kaba nibigwanisha babyuziye mu gihugu abantu barashira kumarana no kuri rera hubwo ico kibazo mugenda mu kibira n'abakuru bihugu bacicarire bagibaducunge kukejo vyukuri binashobora gusanzwe kuyangara kandi mwari mubizi
ibindi bibazo vyashikirijwe ni vyereke imigendranire y'Burundi n'amakungu cyane cyane hagati y'Burundi no Rwanda hamwe no Bubirigi umubonano wo munsi umwe warangiye bose bashima haba ku Rwanda rwo muhuza hamwe nabo batavuga rume na leta y'Burundi bumvikanye ku rutonde rw'inkingo umunani zirimwo ivyo bibazo byose ni gwa ruzoba nkifatiro mu biganiro nyezina bumvikanye ko atagihindutse byo bahagati mu kwezi kwa kabiri kuza Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru mundwiheze twari twarabemereye ko tuzoza turabashikiriza ibiyago bifatiye ku bibazo nyamukuru vyega abanyedini mu gihe mu ntara zitandukanye z'u Burundi havugwa inda zisama zitifujwe nyinshi amashiramwe amwamwe y'abakenyezi hamwe n'abajeje amategeko batanguye gusaba ko hobaho itegeko riho uburenganzira umwigeme canke umufasoni mu Burundi kazi ryo gukuramwo imbanyi atifuje yamara ivyo abanyedini ntibabikozwa mugenzi wacu yane ndonse yaragerageje guca irya nini ivyo bibazo byose n'abatumire biwe batandukanye mukanya twatumire gutega amatwi ikiyago bagiranye.
Muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje amahoro y'Imana.
Ego turi kumwe kandi na Ntirampeba Esperance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwe ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Turi kumwe kandi n'umushingwa manza Athanase Ntikazohera ndabaramukije namwe bwe Athanase.
Ndabaramukije nanje.
Esperance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryawo ryakoze kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi.
Murakoze cyane no kumpijambo. Tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo no kuvuga muri Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza. Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 vy'abakorora imbanyi mu Kinyege. Tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229. Murumva ko ivyo bitigiri vyagiye biraduga cane.
Umushingwa manza Athanase namwe ivyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi?
Murakoze cane kuduha kano kanya. Amategeko yo mu Burundi arategekanya icaha co gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko ico cahakiri neza na neza kugace kerekeye ivyaha bikoregwa ingo. Ivyo rero igitabo c'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'155 gushika mu ngingo yayo y'511. Aho rero barahana hanyuma rero amategeko aratekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye ruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha akawukoroza inda akemeza akamuha urwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza. Ngira ngo sinzi ko noba ndageza ngaho.
Ego murakoze. Abarongo ya mashengero nabo barafise uko babona ibijanye no gukorora imbanyi. Reka Pasteur Dividiri nawe Adrien agire ica tubwiye.
Ego najene ntanguye kubashimira ko mwanyumviye ko kugira ngo dusangire kino kiyago ica mbere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa munda kuvuga ngo igihe bijyavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibiliya za 139:16 bavuga ngo nkirurusoro kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho numwe. Ni kuvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umuvyeyi. Nta muntu numwe naho abanyabwenge babonetse ku isi arare mu muntu. Nicyo gituma twebwe gukorora inda ni icyaha. Bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye. Nk'umuntu twamenya nk'akarero kwa fisi yonda tukena wetuko hanura ngo na agenda ikuze hawa tongi yoti izigamenezo wonu munu na uzi chimanizo mukoresha
ego ibyo ngira ngo nababarongo ye ishiramu jaba kenyezi mkenyezi esperance na wanyo ngea nabia kan mwivuga kuikiga esperance
tuwe tuwa shaka yuko izombanyi zikorogwa mkinyegero bashire ho ijo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariyo nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwaje inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwaje inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekografi ugasanga urumuvyo ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru cyangwa ugasanga n'uruntu guru debire rutagire fa na ruguru none uwo mwana ni yavuka azogutera amarusho atagire kwangana
tubaze umushingwa manza atanaze nawe atubwire inge nabona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyizi gukororinda
murakoze amategeko yohinduka kujanye n'ikico gukororinda aba bana cyane 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 ndavuga abana ko ndavugira abana b'imyaka 11 umwana duca aja kubanye na umwana atagira nawe nica iyo bafisa afisa gahuzu yambara uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoze gasanga nivyo umushikiriza amazi agasanga nivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga
mwebwe ndumva muvuga rumwe n'umukenyezi Esperance saserukira ishyamwe ry'abakenyezi sinzi ko pastori Diridiri nawe ariko avyumva ko muvyumva ko muvyumva kumwe
sinaje sinibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na pastori vya kavuga mugabo uri kurumva navyo nivyo bintu urumuntu ni birateye ubwoba
pastor jambo ni kwanyu
n'amuchimbo akoze ku jambo ni wanumva ari byiza ko dufise metre hano afite namategeko ariko mbaziri jambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nivyo cyangwa sivyo
nta amategeko
nta umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye itegeko y'ukwica none umwana ari munda sumuntu bokura igihano cyo kwica bagashye kwicura munda nabasomeye amajambo yo muri zawe 139 vuga nyirurusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye ari wayishinze kandi umuntu aza kwisi byarateguwe nta muntu umwe ari mu muntu wewe urafise warubatse nawe burya iyo n'imbimana yabahezeye mu karonka abana ADN yujya mwana iratandukanye n'izanyu bashobora guhitora mugo n'ukuvuga ngo ni imana iyitanga n'ukuvuga ngo no muri ivyo vyaha no muri iyo mibabaro no muri ivyo byose imana irabizi yabitegekanije icyo gituma nta mwumve none uwo yabaye habaye ikizira ka muntu yagotse kumukobwa wiwe uwo mwana nuwo kwicwa muce muci rubanza ngo gugupfa mbegu zicyazoba muri a Canada hari shiramwe gitwa Focus on the Family bagize ivyuma byumviriza umwana ari munda hanyuma bakagenda mu vyumba bagore baroye gukorera mwinda bakamwumvisha uwo mwana age na kinange na hema age na 79 y'abagore bagiye gukoroza inda bacha bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima kuburyo uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hakoreshe iteko ngo abana b'imunda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu we metre umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwice mugabo bace bica umwana
uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari ko bavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi
no hagaze umwana bamwishye bamukingiye gute
bavuga bati gukingira amagogwa aza kubona ukubura izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe amagogwa hari navuze nti leta aho gukira kwiteko rimwica nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni habi amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impunzu kuri biki leta bitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
mwebwe namwe usukwicuko
yaba bagiye mugaba ntitwirengagize na pasteli hajya mu mashengero murabizi hari habantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti munda bamaba bitwereka bo mwamamuza muntu za turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bagakoroga ibintu bakanywa n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti munda eske abo bose nuko beriki nuko azitini nagenda kwa muganga kana kanka mwitora nkamubwira bimbakiye bazoca afunga ntazonyumviritse
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko abwongera ngo bofashwa bagashigikirwa mu kurera umwana
n'umugogo mbega ntabaciriye mwijambo
ngira n'ibyo pastor
oya just sinabangene bo umuntu adashleta aho kuvuga ngo nishite ko gica yosha itegeko rikingira rikingira abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyo yabantu batamwica ba ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari munda
Espérance avuga ko atari kwica amategeko n'ukwica gukora imbanyi ga mushingo amanza
urakoze nagukorora imbanyi nti muri ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
Pastori nawe muri bibiliya ni cyaha
ni kwica
mu mategeko ariko ntabwo ari cyaha
ari cyaha cyo kwica ni cyaha gukora imbanyi
ni cyaha
ni cyaha gitegekanijwe n'amategeko
atari cyaha cyo kwica
si cyaha cyo kwica hanyuma rero twebwe ica turiko turumvikana ko na nyakuba pasteli pasteli ariko avuga yuko none ngo baciriye urubanza umwana oya si urubanza babaciriye umwana gico ndiko ndiyumvira urumva niteko riracyaro ko ntirahinduka ariko mugabo hamwe borohereje aba bantu bafati babona bafashwe ku nguvu kobera na leta irafise mu mugambi wayo wo kuvyara
kugero
irondoka rizanye n'amagara meza ntishobora ho kuba irondoka rizanye n'amagara meza ritabaye ridaherekejwe n'uyu mugambi wo korohereza bano bana badashobora kutwara inda abana batoyi bafashwe ku nguvu cyangwa umuntu nawe yafashwe ku nguvu cyangwa ivyagenze kunuko nuko kandi ivyo vyaha byakorewewe bitekanijwe n'amategeko bitabaye rero ikintu abantu batabanje koroherwa yahandi uzosanga babanda babandi nyene babana tuma tubatora mu barabara bavyara bakaca babata maze imisi mu byumva
batwarete mu binogo abandi mu bashingiro bakabatayo
hajya rero hajya yaragerageje yarinza muta yaragerageje kumukuzayo byaranse hajya ubuzima woja kuraba nyina ubuzima bwe butegeza kuba bwarangiritse kubera yarabuze uburyo bwo kumukura
yaragerageje kubatahura uko biri kose mwese murondera inyishu kuri abo bana hamwe
n'ineza
y'umubyeyi yego
neza y'abakenyezi ndika rero je nibaza yuko umva mwese mufise ifashanyo mwe muravuga mutamategeko
ahinduke ahinyanyugwe mwebwe hari akantu urazi abantu bagombye kwiyorohereza mu kurenga itegeko ry'Imana ivyo ngaha kwisa bashobora kuvyorosha mugabe inyuma hari rubanza nicyo gituma kwiyorohereza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworoherwe cyane akagorane kose kaje nimba ruku amateko y'Imana ndaya vyora kugira ngo niyorohereze ndabikore suko mu ijambo ry'Imana umuntu wese umva abakwiye kubaha Imana je nicyo niyumvira uko buzima bwo kwisirimo gufi cyane hanyuma inyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza nyine ibi bintu byawe twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda ni icyaha rwose cyacyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva ni cyaciki
je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko uko ari mwemera ko ari icyaha ariko kitari mu byaha byo kwica ama pastor nako avuga ati gukorora inda ni icyaha cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu twokigaruka ko tukagezo gitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe nyishu cyane nifuze ko tworangiza
ariko nagomba mbere ko pako parisi yari kindi akimo turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada bacha basubira inyuma abo 79 ni kubera amategeko aboherereza gukorora inda reka rero tubisabire hamwe no ngaha aya ayo mateka boroheretse benshi bazosubira inyuma nkuko abandi basubira inyuma
hanyuma kandi ikindi kintu twagera
sukoroshya ibyo sukoroshya gukorora inda jewe kubwanjye itegeko korosha gukorenda ni itegeko ryoroshya kwica none abakriminele bamaze abantu ko batabica
yego ntibabica mugaha ari ikindi kintu nacho twirengagiza uburenganzira ku mukenyezi kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza nkuko Metre Atanazi yabivuze ati n'igihugu kiriko kiradusaba kuvyara bake dushobora kurera n'igihugu tugezemo cano nubu sico kuvyara abana 10,200 ubavyaye ni sabuzo barera mugabo rero niborohereza umukenyezi mu gihe no mu mashengero mu gihe umukenyezi avuga ati je nshaka gufata uburyo bwo mfasha kuja kwirondoka rijanye n'amagara meza tureke kwitwaza ibintu by'amashengero turazi pastor abagore ba pastor babarongeka mu kinyegero akaja kuri planning mu kinyegero none rero nibaborohereza
ntavyemezo
ntavyemezo mugabo
kandi mukamuzi yuko umuntu azohagara imbere y'Imana akabazwa ibyo yakoze n'ubuzima yabayeho habakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima naguze yuko kwiyoreza abantu baziyorohereza
uburyo bwose y'Imana
yego reka no musi reka tureka kuginjiramo cyane ngiye tuzorifatira umwanya najyo nyene
kandi twiye mu jambo y'Imana wosanga aho ibyo dukora byose nta nakimwe twoshikako gusa umuntu araraba nkuko nyene twabivuze nimubone icaha cyo kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorora imbanye muravyumva neza pasteur hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe n'amagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagogo arengeje nico kintu twavuze kubizira canke mugihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kintu twashatse gushigikira
nibaza ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yuko vyara
ku rugero bijanye n'irirondo karijanye n'amagara
nibaza ko biri mu byo
dushaka kuvuga nako
ivyo byose ni bibazo bikeneye inyishu kandi izova muri twese izova mu barongo ya mashengero izova mu muri mwebwe murongo ya mashiramwe y'abakenyezi no mu ajejwa amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastor mwebwe nihe fashanye mufise kugira ngo uwo mwana bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'abashenge
bamaze kumushobora kwafasha ni niyo dufise nyene ubwambere w'umuntu abafise kwagirizwa mu mutima ibyo bitakiripabilite nini kubera kumbura yahemuka yabavyeyi kubera kumbura yahemuka umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'Imana bavuga ngo nubwo byagushikiye Imana ntiyagutaye Imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyature nubivemmo usaba ikigongo Imana usaba ikigongo n'uwo muntu wa wagiye nabi n'imbara wakoshereje
mutibwe bijambo ry'Imana mwigisha rashobye guhindura rero
tumuhi byizigiro uko Imana nuko imeze iraba Imana yica abantu bose bera bakoze ibyaha yari kuba yaratumaze icyakabiri ikiba cyamubaye ko nimbarise nimbari musazawe nimbari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe nta ibyo ntabyo turabona mugabo uwo bituzanira nuko twomwumvisha ngo uyo mwana kw'Imana yemeye kwabaho akwiye kubaho
ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ibyo muvuga mwavuze yuko mushingwa amanza mwavuze yuko amategeko afise akakwiye guhinyanyurwa namwe abamashira munyene muravuga namwebwe muti
kugira zijya mbanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa
hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzobigaruka ko navyo nyene mu nyuma twumvise ko harimo nibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze yuko inyishu ziri muri twebwe reka nshimire pastori Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des Âmes mwakoze kwitaba ubutumire
mwakoze nari nabashimiye kubona mwantumiye
ego me nshimire n'umushingwa manza Atanaze nikazohera namwe bwenda bakenguruki
ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye
reka dushimire Ntirampe ba Espérance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwe ndabakengurukiye
ego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guhara nira agateka ko mukenyezi.
Nuko rero dushimire Diane Ndonse kuri ico kiganiro twongera turatumira mwe muri mu ntara zitandukanye canke makambi atandukanye ahungiye mu barundi nimba hari biyago mushaka ko tubashikira ko biberekeye canke vyerekeye amadini ntimwitinye muturungikira ka email kanyu kuri radio yacu @gmail.com hama tuzoheza turatunganirize ivyo biyago turiko dusa nk'abasozera ariko imbere ko dusezerana akaririmbo kamwe hama tugaruke dusozera ikiganiro cacu aririmbo ni mpisha mu mababa
Tere Morisi fashe gihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera Era que zo tirenga ikindi gihinduka umese sigaranye manu za ndengere
ishamo baba ngami satana tangusa nicamo muriro wandiye kona sasha nicamo masi wambiye kwataza ndema
Kiganiri wanyu mu ntara ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu gice cy'isahindwi mukanya turaza gusozera ariko imbere ko dusezerana ndabibutse muri make ku biganiro by'umunsi umwe vyahuje abatavuga rumwe na leta y'u Burundi gusa n'umuhuza byaraye birangiye bumvikanye kwibaza umunani vyoba inkingi y'ibiganiro nyezi na harimo guhagarika ubwicanyi kibazo c'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu n'ibindi hasabwe ko leta y'u Burundi yotanga ikigongwe co habwa abanyepolitike bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo abegwa n'amatati bose bitabe ibiganiro mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze na Macbile ya Bero yashikanye amajwi ahiwanyu Diane nahaze tuzosubira ejo nkaho twatanguriye